VOA. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira i Washington DC. Ndabaramutsa nanone mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nitwumva icyo kintu cyatumye bene wacu b'Abafaransa na cyane cyane abarongoye icyo gihugu kuguma badusorogera kandi umutekano n'amahoro uriho.
Uyu ni Freddy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, mu myigaragambyo yabaye uyu munsi i Burundi mu murwa mukuru, imyigaragambyo yo kwamagana Ubufaransa. Ni amakuru mu Burundi. Mu ijoro ryakeye, Inteko y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje umwanzuro wo kohereza abapolisi 228 mu Burundi. Ku bihugu 15 bigize iyi nteko, 11 byemeje umwanzuro, 4 ari byo Angola, Misiri, Venezuela n'Ubushinwa birifata, ibyo bita abstention mu Gifaransa. Umushinga w'uyu mwanzuro wateguwe n'Ubufaransa. Ubufaransa nibwo abaturage b'igisagara cya Bujumbura babyutse biyamiriza uyu munsi. Eloge Wilika neza yakurikiye iyi myigaragambyo.
Abitavyo myerekano baharurwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri, bari bagizwe n'abagendesha amakinga n'amapikipiki afise amapine atatu tuktuk. Iruhande yabo hari kandi n'abahurikiye mu mashirahamwe atandukanye hatibagiwe akora mu bisata vya leta, bahuriye ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Bahejeje gusenga no kuririmba ururirimbo ruhagize Uburundi, baciye bihereza amabarabara, baca imbere y'ikigo kijejwe kumenyesha amakuru ca ONU, babandanije baca mu gisagara hagati n'imbere y'ubuserukizi bw'u Rwanda. Urugendo rwakomeje gushika ku buserukizi bw'Ubufaransa, bahageze akayagwa karayagwa. Bimwe mu vyivugo vyashikirijwe n'uwari kayobora urugendo.
Ubufaransa bushaka gukora n'ibyo bwakoreye mu Rwanda muri Operation Turquoise. Uburundi buremeye kuza gufasha guhagararira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Ubufaransa, kuko ari cyo kitagira amahoro n'umutekano. Uburundi si Siriya kandi Siribiya turiyamirije ingingo ya ONU mu nimero 2033 yanuruka ku gihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bubandanije ako gasotoro, twagira tubamenyeshe ko tugiye guheba kuvuga ururimi rw'Igifaransa. Ubufaransa burakeneye abapolisi bo gucungera umutekano gusumba igihugu Burundi, kuko iwabo hafa abantu barenga ijana ku munsi. Akarorero ni byabereye Nice. Abapolisi 228 basabwe n'Ubufaransa ntibazohonyora ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kiretse twese twapfuye.
Ubuserukira igihugu cy'u Bufaransa Bujumbura abona ko yimvuga ibabaje rwose. Ambassadeur Gerrit Van Rossom:
S'il vous plaît, ça je trouve ça inconvenant. Je trouve ça vraiment.
Agira ati: ndabasavye, mbona ko bidakwiye no kubura impuhwe ku bwicanyi bw'abihebye bushobora kuba ku isi yose no mu Bufaransa harimwo. Amajambo benaya nta kindi novuga atari ukwiyamiriza. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabwiye abitavye urugendo ko ingingo yafashwe na ONU ishobora kuba ari ukugeza u Burundi. Freddy Mbonimpa yemeje ko iyo ngingo ari agasotoro.
Nta muntu ashobora kugira ibintu nk'ibi ata mahoro ariho. Amahoro twarayirondereye ata munyamahanga ari ngaha. Twaciye mu bihe bitoroshi turara irondo. Uno munsi ntitwumva icyo kintu cyatumye bene wacu b'Abafaransa na cyane cyane abarongoye icyo gihugu kuguma badusorogera kandi umutekano n'amahoro uriho. Icyo gituma rero twaje kwerekana akababaro katari kanini kuko nayo ngingo yafashwe kwibaza yuko bariko baradupima.
Remi Barampama, umukenguzi amateka wo mu gisagara cha Bujumbura, yabwije ujya Amerika ikindi gituma cerekana ko Ufaransa bwarenza karimbi.
Ufaransa ni igihugu cya rutura kandi giseruka cyangwa kije imbere mu bihugu byose bivuga igifaransa cyo twita na francophonie. Ufaransa nta na rimwe burerekana intambwe nziza Uburundi bugezeko ugereranije n'ibyo bihe duhitiyemo wacu uyu mwaka ukaraba naho tugeze uno munsi. Intambwe nini mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, intambwe nini mu bijyanye no gusubiza hamwe. Ukibaza tuti mbega bobo iyi ntambwe nziza ntibayibona? Mbega icyo gihugu cya rutura giserukira ibihugu bivuga igifaransa cyo kibona utunenge gusa na cyiza nacyo kirekuriwe kuvuga. Turi mu burenganzira bwacu bwo kugaragaza kare ku mutima nuko n'ubufaransa bwagaragaje icyo bwifuza. Jana duwa mbele nukubona icho wali cho mjukuri.
Kubwa ambasadeo rosom, ngureta ni atahu igi korwa cha ONU.
Je pense que c'est une grande incompréhension de la part des autorités burundaises.
Nibaza kwa rukuda tahura gukomeye kuruhande rw'abategetsi tseba barundi kuri ingingo yafashwe. Ingingo ni ugufasha Burundi gutorera umuti w'indyane mu mahoro. Kwizeye ku Burundi tuzofashanya gukemera ishyirwa mu ngiro y'ingingo kandi nibaza bizoba nziza ku Burundi.
Et je pense qu'elle sera bonne pour le Burundi.
Bamwe mu baje mu rugendo bari bazi ko kicabazanye.
Itegeko impuza makungu rimaze gusohoka bari sohotse kandi kwebona ko tumaze kumva nk'abanyagihugu ingingo yo kudukandamiza ndashobora kuguma twicaye tuzakuza kwego twicara imbere yabo twerekane ko tubabaye kugira ngo ntibabandanye bahunyanga uburenganzira bwacu. Nkunda igihugu canje canyibarutse kandi nitegure kuzogipfira.
Je nsanzwe n'umukozi wa meri kandi nsanzwe ndumunyeshure kandi neza na neza ibirori nabijemo kubera ndabishaka. Ntagahato nakame kabaye
ubwo ntiwaje kugira ngo mukuru gisagara ejo ntaza gukura.
Oya nagatonya nishure na narisivye kubera ivyo onye kwiyamirizanye nabo abo banyamahanga baza badushaka gudutera mu bintu kandi ni wabo bitameze neza.
Abandi nabo nk'uwo mutamakaza avuga ko mu 1962 yaravyaye gatatu byari biryoha gusa.
Naje mu bikorwa rusange nana muhiraho ndyamye ndabumvise ndyamye. Oya jewe na amanda jewe simitingi ya mbesi ya kabiri unatangu ya gatatu kubakera hawa murumonga hawa gitega hawa mchibitoke hawa mgozi hawa misazi yosu na ichi wa jione bukumu uyenzi yo oya o nonegi huko chili mwawa kani wanyo mnunegi kulichi nene muhira nwandahi tango hawa maridi
mumiye kano yu musi prezida Nkurunziza ya wipete rishash
marishari prezida Nkurunziza turagushigikiye. Marishari Petra Nkurunziza turagushigikiye. Marishari Petra Nkurunziza turi nyuma yawe.
Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye imuyinga aho umushumba gatolika w'iyo diocese Musenyeri Yoakimu yahaye ubusaserdoti no kuvuga ubupadiri abasore bane. Jean Bosco ndarurinze yari muri iyi mihango aratugezaho inkuru.
Weri ngabirano twahawe y'ugusangira urwezo na bene Dominique ndabataziriye banduhira ukuri.
Banduhira ukuri ni ryo zina umwungere wa diocese katolika ya Muyinga yataziriye abasore bane yarahejeje kwatira mu ibanga ry'ubusaseredoti kuri uwa gatandatu. Musenyeri Yoakimu ntondereye ati batiwe mu mwaka wa yubire y'ikigongwe n'impuwe by'Imana. Uwo mwungere wa ekereziya ati ubu mwaka wategerezwa kurangwa n'umwidegemvyo kubaba mu gihugu bose.
Nk'uko tubisoma mu gitabo cya bene Levi, bene uwo mwaka wategerezwa gutuma hatangazwa umwidegemvyo mu gihugu kubakibamwo bose. Umuntu wese akagira haba kubahwa, ntiyagira uruzimba uwundi, umukene agafashwa batamurondeye ko inyungu canke ngo bamurye ku rwenge. Ukugira abanda baja no kubatwaza umukazo bitaba umuziro. Uwo ni wo wari umwaka wa yubire. None rero natwe twari dusanzwe mu mwaka wa yubire bidusaba kwigana imana nyenimuwe n'ikigongwe mu kubigirira natwe abantu bose duhereye kubo yaduhaye ngo tubane.
Muri abo basore bane batiwe harimwo uwo mu muryango w'abapatiri b'abadominikano Musenyeri Ntawandereye Hakimu yasavye abo yataziriye banduhira ukuri kwigana umwiranda dominikano atatinye gushingira intahe ukuri mu gihe hari kuhigishwa inyigisho mbi mu gihugu ciwe inyigisho ziha agaciro gato umubiri w'umuntu.
Bana banje rero ngira ngo nakire igihe cya Dominico Nunez wa Guzman icyo gihe cyacu mu Burundi mugabo ibyiyumvira n'imigenzo biteye agahinda kuko bishobora kubyara inkurikizi mbi zityoza agateka k'ikiremwamuntu byose ntibibuze. Nimuzirikane rero ubwa mbere yuko kubw'iteka mugira ngo muterwe muzoba mushinzwe ubutumwa bwo kunywanisha abantu na Yesu Kristo nyonga z'ikigongwe cy'Imana kugira ngo abahumurize abahoze abaremeshe basangire nawe umutima n'ingendo.
Gasosi Ndimwo niwe yaserukiye Leta y'u Burundi muri ibyo birori amaze gukeza abatiwe yavuze ko higeze kuba igihe gisusa n'igihe cya Dominico Mweranda mu Burundi.
Atubwiye ibihe bya Dominico Mweranda mu Faransa atubwiye yuko ivyo bihe bidasa n'ungahe iwacu mugabo ibisa mugabo birasusa kuko muri ico gihe hari abagumbuzi naho iwacu nitwo bwoko tabari abagumbuzi bo mu Faransa barafise ivyo bavuga vyawo mugabo n'ungaha mu misi iheze bari bihaye nkumbi mu gica c'Uburundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Nitwovuga rero yuko ico gihe c'Abadominike n'ubu
Gaston Ndimwati abagumutsi bo mu Burundi bagize ikibazo cyo kuba bataronse ijambo nk'iryo umwungere wa diyoseze ya Muyinga yashikirije kuri uwa gatandatu. Abatiwe bashimiye ababafashije kugera aho bageze.
Uratanguye urugendo rutimiriwemo imidugo cyangwa imirambo muradushigikira mudushoboze aho kutwararaza cyangwa ngo tuvugire mu ntamata muradukebura mutunganire dukomeze urugendo ntidusubize ibirenge inyuma.
Abavyeyi babo basore batiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti nabo nyene bashimiye cyane abamenyereje abana babo kwinjira muri iryo banga.
Dushimiye kandi abasaseredoti bagiye baramenyereza muri byinshi byerekeye ingendo yo kwibera Imana bakabafasha kuzirikana n'ubutumwa bahamagariwe mu buzima bw'ihebyi burekezi y'umuryango.
Muri ibyo birori byabereye muri paruwasi ya Muyinga Gaston Ndimwo yari yaherekejwe kandi n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkinguzamateka Anise Niyongabo. I Muyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika ya Muyinga rero diyoseze ya Muyinga ni Musenyeri Yoakimu Ntahondereye Jean Bosco urakoze. Mu kiganiro muri sanga cyo mu mwanya ushize hari abanyagihugu bavuze ku bantu 49 bafatanywe ibirwanisho mu ntara ya Rumonge. Iyi nkuru twayibagejejeho tuyibasubiriyemo ni Fidelite Ishatse wayitwoherereje.
Abantu bafashwe basigaye ibihumbi 315 kugira bashike mu gisagara ca Rumonge. Amakuru dukura abajeje intwaro mu ntara ya Rumonge amenshi igihe bafatwa bari bageze muri zone ya Kizuka muri komine ya Rumonge ahitwa mu Kagongo igisagara ca Tuzijoro. Abantu bafatiye ku barya Bujumbura ya Rumonge nko kuri 157 uva mu gisagara ca Bujumbura bari mu miduga itatu yo mu bwoko bwa Yasi sanzwe yunguruza abantu n'ibintu ikorera mu ntara ya Rumonge. Aya makuru yemezwa na buramatari wa ntara ya Rumonge Juvenal Bigirimana. Ku bwero ngo ntara ya Rumonge abantu bari bafise ibigwanisho bari banyegeje akoreshejwe amayeri
nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka kujya batekera impunzu twe twita ibishweka kugira ngo bajya baje kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bavuye kurangura. Umugabo baragerageje turamenya yuko izo mpunzu byari biteye amakenga duca dusanga rero harimo ibyo bigwanisho byose.
Mu bigwanisho byafashwe nk'uko Rumatari ntara ya Rumonge yabwiye amenyeshamakuru harimo inkozi n'izo ngo kubakashinikov amasasu yari mu gasaho arenga 1,500 amagenadi ndwi hamwe n'amashege 12 yuzuye amasasu. Harafashwe kandi imyambaro y'igipolisi n'igisoda. Mu bigize harimwo imyambaro 11 y'ibirato by'igisirikare, amakoti arinda imvura y'igipolisi ndwi, imisubi 12 y'igisoda hamwe n'imyambaro 39 y'igisoda ibyo bitate n'idokomba abo bantu 49 baraye bafashe mu ntara rumonge twebwe ntabo twabonye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bari bamanukanywe mu gisagara ca Bujumbura kumvuza amatohoza naho biruko Juvenal Bigirimana rongwe ntara ya rumonge yatanze umwidondoro wabo kuga makuru yatanze 22 muri bo bavuka mu ntara y'uri komine Mugamba yahanurwe na komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge ayo makomine yo mu minsi yeze yavuzwemo cyane umutekano muke muri abo bafashwe rimwe kandi abantu 12 bavuka mu ntara ya Kayanza abasigaye usanga ari nk'umwe cyangwa babiri bavuka mu ntara za Makamba Rumonge Bujumbura na Bujumbura Meri hamwe na Murambya na Mwaro nakitwa menyesheje kubijanye no kugene abo bantu bafashwe aho bari bavuye cyangwa bari bagiye bamutari ntara rumonge Juvenal Bigirimana avuga yuko inshuzi ibyo bibazo zikiri mu matohoza
ubundi twovuga ngo babikoze uku ngo duhabe tubivugira ngaha ngo byagenze uku mugabo ikizwi nuko abanyagihugu aribo babaye abambere barajya amakomite y'umutekano kugira ngo ibyo bintu bimenyekane
tubamenyeye kubona iyo abantu kenshi bafashwe aho bisanga bavuga iyo bavuye niyo bagana mbega bo bavuze ko bavuye bavuze ko bagana
ibyo reka tubiririza amatohoza mugabo ikizwi cyo nuko baje babyujumbura nta matu bafatira mu rumonge urumva bari baje mu manuko by'igihugu cyo nicyo kizwi
mu gihe abo bantu bamanukanywe ibujumbura twaronde umuvugizi w'igipolisi y'inkuru yagiye aduha umuco kujyana n'abo bantu bafashwe ariko nawe nyine nta kindi yatubwiye kuko yavuze ko ikiri mu matohoza ibujumbura Federate yishatse ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbeye mugabo kurabira mu biti by'urugo ntushike namaki.
Kumbe wari wamboye.
Eh warazi ko ntabona.
Asha. Yambaraje kwibumunja kiye.
Mbega shana gucakira gute kandi ntakivahondi. Ubusigaye ndumusunzi w'inzu.
Nibavuze gashaka kimuga gisomba umwugara.
Reka shaka kufina.
Naho tare kumfata. Wari uko mindura nka caniruka.
Ehe muhungu ngene nabaye. Amasume yamfise ngaha mukuguru.
Eh.
Ntiwo kumviriza ngene amezi.
Ya. Erika shabwa bundi warababaye.
Eh warazi ko kugufina.
Uko niko hameze.
Mwebe mwabonye ari bisanzwe.
Sha, ndatangaye
wa. Nuko ikoze. Yo naraye ndagusinziranye.
Birabonye.
Ah, haranze. Nti wari kumva.
None gasha, hamuti warose ngushireko.
Narakarose.
Erika mugabo urafata akabando je kwa muganga. Aba wasi.
Aho nshaka gati karaho. Numva ndiko ndatora mitende. Mugabo sha nje niyishye.
Wije gutega wanga.
Hajya muri entraîneur. Ntimwabona ko ngenda nk'ikirobo.
Yego vraiment. Asha ahubwo warantangaje
rya mose. Hajya ntiyari jewe.
Yego.
Zahari nzoga zigendera.
Sha. Ibyo uvuga nibyo. Kuko narabona ko witanga bidasanzwe. Kumbe.
Nari naraye ndi ntere. Kubera inzoga nari nanyoye.
Kumbe.
Hajya waranita kwa wewe wese.
Eh.
Zahari ndarane.
Nani zonzoka? Ewe. Izonzoka zikugira gucyo. Wari wazikuye he kandi urumunyeshuri.
Ego mukinyi umupira nk'ukwanje.
Ego.
Uwo muhuye wese arakugurira. Aya uguha amafaranga utahara muhira.
None ga joke. Numuna ko inzoga nkizo zineza kuri umukinyi umupira. Ubona wari urukundo.
He numwa.
Eh, none ubona ko bagomba kugira nabi.
Mu bisanzwe aziguhaze ko yarubwira neza mugabo kweri sivyo
sivyo nyene kunywa inzoga turi abakinyi sibyiza na gato reka mbere zitwebwe abakinyi gusa inzoga ni mu nzira zose zishoboka zigera ku bajene ho bikaba ibindi bindi
oya mugabo rero shafi yaka abo twasanga uko bama niko nabo bagotomera
reka none
bavuga ko nabone biya
none kumvikane mu fridge okay
yego
abo bazinywa biyumvira ko ari furahisha ariko niba menye kamagara yabo ariko arahasiga
bwaba banyine muri abo twari ko tudisangiye harimo abagize gisanganya uwo munsi nyine bari ku moto
umve
none marke ntumunsi
marke umwe hezara nepase umwe hezara nepase ku ishuri wacu
yego yararindiriye kujya muri kaminuza
none yabayiga
kwari ko turasangira izo nyobwa
yego
ariko adutera inkuru ziyo yahora mu muji basha hageze guta nta wasezeye uwundi
nuko bibeza babo rewe
jewe naherutse yuri imoto none uguru kumanitse kwa muganga
yumva gashaje ke turaba nawe rewe bigenda gucyo nubona ko equipe yacu ari kubihombye umuntu w'ikiro nkawe
yumvire
ni hatarimo
niba aramuka buguruya ni academike atarakira azo barase umwaka wose
tubaye tureka n'ibyishure jewe narumvise narebonye zigani bahere bavuga Ushobora guherana ideni ryose ufite abantu ariko ntushobora guherana inzoga wanyoye
aho ushatse kuvuga gafi yako
naje unaciye nsiguza nkuko kwawe
ne bakubariye gute
aha nukuvuga yuko inzoga ugumye uzinwa impera n'impera ukazira kugirira ingaruka mbi mu mubiri wawe
shafi yako konchengira ubwo
bugire nyene uzihebe
basha urakoze kuza kunsuhuza ukampa nizi impanu
yego
Ewe wa mugore bwa bundi urakomeye. Urabona uwo murindi wawe, uwo menga uracyari inkumi.
Ni witwengere mwana w'abantu. Ereka ashasikita asubukomera. Nubukene kukubura uwo ntuma.
Uwo utuma mubiki. Wewe hanjera, urashobora kuvuga ku Kenya. Kandi imisi yose mpora mbona utonda kuko mini.
Ewe sha. Muvyo nkenesheje nivyo birimwe.
Nawe.
None wewe. Iyo bariko baravuga ko umukenyezi yova hasa agahagarara iterambere ryahabaye. Wowe ntacyo bikubwira gasi.
Eka na jewe. Uwo nyemera ko azompemba. Nogira nkuko kwawe.
Ako gasiki. Ugira uvuge rero ko jewe ngiye ku ikomine. Cyanke nitavyo muzindi nama zose badutumiyemwo. Mba ngiye guca amafaranga.
Ewe yemwe. None ico kintu co nkura muhira nkaje kwirirwa nshinyamenye ku ikomine co bari giye.
Kandi nyene. Dorine wanyu ntiyababwiye ko hari inama y'abavyeyi uno musi kwishuri wawe.
Yarabitubwiye. Mugabo nkabanzi ku imisi yose iyo baduhamagaye atakindi bavuga atari amafaranga. Cande kasa kabari wagenda. Kandi niyo atagenda jewe. Ntiyo nari kujamu.
Kubera iko toyitaba gasiki.
Nico nyene.
Erega naho bo baba bakamafaranga. Baya bakirikira ukuri twoyatanga ari kuneza y'abana bacu
erega naye nibagiye yuko ufise menshi usigaye umeze nka yamashirahamwe atabari mbabari
none ngahugombye kuvuga iki gasiki
nico nyene
yemwe naho nariko ndihuta nomba rero no kuraho ndayisangira hose baransigurira ibyo bashitseko
ntiwumva ko uri umutegetsi badashobora gutangura inama utabonetse wibandanirize ntiwiriza abantu kabaje nde ngo nisiga ito yagutebeje
ewe wa mugogo wewe hariho ibintu uri kuramfinyika ntumva nka neza
ariko wowe nawe uragora
kandi ibyo babyiza untomoreye kugira ngo nanjye ndaguhe umuco ku byo wowe utumva neza
ndagutomorera ni kare none wewe wonsigurira gute kudahembwa umushahara kandi ushobora gutunga n'ibisiga utazi niyo byazananye
Nukuri n'ubu ndagusaba esikita. Untomorere neza kuko sindatahura. Icyo uri kurambari?
Ariko we nawe. Nkuko rero womenga urimo ko ndavuga ntugumba.
Eh mwanyo be.
Osigura gute? Nge nushobora gutunga kirya caduka nambari gwavya. Ukamurihira amashure yose ibyangombwa byose utazi niyo ya jaba.
Bega nivyo wambarira sinumve gasi.
Kuri nivyo nyene.
Nagira ngo rero nanje ndakubaze esi.
Mbaza ndakwishura. Mugabo ibyo ari byo byose riri ses uraturangira aho kurasha natwe tuze tujeye
nzoha kurangira ico ndakubaza ubwo wewe bizobeje urabiye
wewe bizobejo wemenya ko tutari imana canke ivyo bihuriye he nibyo turiko turavuga genda mu nama ntucereza abantu ngo rijewe
urabivuze kandi nivyo
nivyo
ivyejo bizi imana nyo nyine none wiyumvira ko kijya kibondo rwaruvugana gahemo Kwatigeza wabyeyi.
Yabigeze hanyuma bagakora ivyaha bagahunga. None wewe ivyabo birakuraba.
Ariko sikita nawe. Wewe rero uziko umuntu wese ahunze. Kwaba yahunze bibi yakoze.
Ni nabahunze iki? Ko numvise ko nawe we utazi namama uko yiwe ari ugacupfa gukwegera mu nzu.
Sikita. Ntacyo uvuga gucyo kandi nawe warabyaye uramenya ko buca bugacana yandi mukoko
yakunshira imizu kuzimo rero
nawe we ntuzi uzokurerera ejo turabonanye
nugende jewe ndazi ko Dorine wanje azitunga mu buzima
Begai, utangwe ivyo gucama? Aho kuvoma ni ngoga ngude tuduge.
Aha.
Ngira ngo mama wanje wasije na make ya muhira.
Nuko niyo ntari ko yasiga. Iyo nari kuduga ntiyoze kandi mvuye kumwonga hewe ntegereza gukurikiza impanuro ya mama
aho kandi rero shamwe murahiriwe muri n'umuyugurutse abaganirira twose
nane gafanze wowe na mama wa ntimuganira
turaganira mugabo ntameze nk'ubya wanyisha cyembura ndabiyo mwasohokanye eh numva byo ndabambi umengo muri babanyakizungu bahatari
rero sha mama ntatize amashure menshi antuka no menager habishitse kwe
yego vrema
aho no duga nsa nkuko namanutse nsa ntitwogana tutihuri hewe
abo ndanashika kwitegereza inge nuse
biza by'abantu ni wawo ndakubwira ko umukobwa haciye hose baguma bamuraba ko rero ariko ama yisuganije akamanisuka ariho hose
ariko mama wawe yarahise kwe
mugabo haraharenze urugero n'ukuri iyumvire ko mujyanye n'ahantu acagenda aragutekenga ngo kugira kirya kugira kiri kandi uri mu nzu y'umuntu ibaze
asarisha
rimwe
nawe wasarisha ari mu nzu y'abandi byarabifuza
aha wowe mama ntumuzi ugize ngo uragira ngo fyo acakubwira ngo umukobwa ntawe umushyitsi
none se
basi uca wisuganya n'amasoni ukabikora kandi bene urugo baragushimira ko bakebuye
basha bo bana ndumungaraho gwaye
ya
umukobwa ngo yo mwironke yo baya hiriyo je harahakora ibintu mwira nkamarama
cyo rika kumbarira jewe
rimwe naramukariye ndamubuza ngo ntabacigo
yakuvuga
acambarira ngo ucamutunzaho yabari hose ngo nkubaha no gukora kandi ncasanga ntawo umukura mu mwanya
sha ujya muhungu na je warambera sympathique vraiment aritonda niyakuramukije ntiwomenga n'umujene nkabijya bisazi twigana umenga yakuze kera
shani kujya no muhi mama nawe mukunda gute
arahamagara
ngo mwana naje kwitaba nkasanga numva mbiye ngo si wewe nahamagaye gwara
gatufu
gusa mugabo ni umwana w'indero ndakubari
erika sha Francine urya no kugogwa n'ishure mama aratubwira ingene papa kiriho yifyinisha ko none ubu yibonamo umugore mugabo kandi natwegwe turabibona n'ukuri
erega sinzi ibyo twari ko turaganira na gwara by'ubuzima nazi umugani yanciri
narumi yaguciriye umugani nyabakiga France
basha nubunda cyawe ino
muhungu
yambari yengo umutima w'impfuvyo watanze umutwe kumera ivi naca nasubijeyo sana
cyashu byo muhungu naho ndamukunda none yongeye kurushirizaho n'ukuri kumbe ni Serge cyahiyo hose
kumbe aho urumukunda
cyane
biranje nayo umukubwirire nawe guhindukirije kwa gatimu
da kuranga ubwo burofasha urabona aho umukobwa ari watangura kubwira ngo umuhungu aramukunda noba ntari mwene mama kandi nawe wewe ndumva ko utamurabara ibi n'ukuri
oya jewe naho noba ndamukunda kuko yaramaze kuba musazanye dukundanwa abavandimwe nta kindi
ingo tuvomerera tuduge ibyo abahungu ntibaragira kunza mu mutwe mugani wa mama wanje
sha nawe utabiyumvira amatwi asumira wowe waramaze kuyumvira
koranga ubwo bugogosha jewe hari umuhungu yonyimvira
no basaba rero ko ngo baho umwanya kuwitegura neza mukagabanya kubatuma tujya dukogwa mwahora mubatuma batasha kugira ngo babyitegure neza
sinzi nk'abandi nayo jeho gwanje ntacyo yashika akora atari guca inzara gusa
reka nawe kubeshya naho ni inzara ziyuye zamaze akuze iminsi yose
kandi nagana bamenyeshe rero ko tugomba kongera ko ibirasi bibiri ku byo twari dusanganywe kuko ibyo duvize ntibikwiye aho rero duta tubasaba agatererano k'amaboko cyangwa amafaranga tugira amahoro
nyakubahwa jyewe nagira ndabasabe mujye muraraba musaba amafaranga ya misi yose mbega mubona tuyakura hehe
oya muratarataza
nta misi heze ngurishije agatongo kanje ngo ngure ikintu kiraho mwatumye abana emwe
sha
noneho nituzana yandi mafaranga
mushingana
cye
no kuzinda gutegereye neza
kubiri
je ntakubesha kandi mwese muvyumva ha twega abana duheruka kubatuma ikintu citwa ifaranga uranyumva neza ngamushingana mu ntango z'uyu mwaka kandi nga n'abantu aho niko ntawe twabatse nayo uvuga watanze urinze kugurisha itongo avuye he
nyakubahwa ntiyirirwa arakugora je w'icyo kibazo abagije twari twakiyaze ndamusigurira neza ko yoraba neza ko umwana wiwe atamuhenze akamwaka amafaranga yikoreshereza ibindi
uraraba neza byo bari
ambeshe yamara na nyakintu agifise ambeshe yamara kandi na nyakintu agifise n'ubu yokizana nka kibere
muta ukuri tomo none nyakintu kimeze gute yewe twakibatumye mu gikori jeze ntawe
emwe jewe nyakintu narashiboneye carafotoye ndibona ko ari jewe nyene
ko arahenze
hanyuma ndavuga kihansubiramwo mwijwi mbere wanashaka yarafyonze kandi arashira kuri nyina mbona ragiyemwe
umeze nakomeje rero mutaha rumba umwana wawe yaraguhenze araheza ico kintu twebwe ntaje twabatumye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero turabashimiye cyane tubibutse gusa yuko abanyagihugu bo mu Bujumbura babyukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubufaransa bwateguye umushinga w'umwanzuro warayutowe n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje rero ko bagomba kohereza abapolisi 228 mu Burundi maze rero mugira umugoroba mwiza